imumviriza n'isu rya America mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3 mwiwe neza inshuti zacu na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi
ni abaje kugana amafaranga agera kuri $20,000,000 bajya kujya kazi igera kuri 1,000,000 kugeza mbere bajya gukora ikintu cya mbere gukora imodoka mu Rwanda.
Uyu ni Claire Akamanzi umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB mu Rwanda aravuga rero inyungu u Rwanda ruzakura mu gukora Volkswagen mu Rwanda. Amakuru yo mu karere kandi ni ikirego cy'u Burundi butemera itorwa ry'umuyobozi wa EALA inteko ishinga amategeko ya EAC umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Mu makuru yo hirya no hino ku isi, Human Rights Watch iramagana politiki ya President Trump yo gukumira abimukira no kubiba amacakubiri mu moko.
President Donald Trump yatangaje ko umugambi wiwe werekera uhome ku rubibe igihugu cyo gihana na Mexico utigeze uhinduka.
Hanyuma abantu 48 bahoze ari ba ambasaderi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bandikiye President Trump kwa Afrika ataramazira ntoki. Aya makuru yose rero mugume ku maradiyo yanyu muyatega amatwi ndetse muyakurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvewa.com. Nkuko rero twari tumaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, abantu 48 bahoze ari ba ambasaderi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afrika bandikiye ibaruwa imwe White House batangaza ko batangaza impungenge zikomeye batewe n'amagambo President Trump yaba yaravuze ngo Afrika na mazira ntoki. Baragira bati nk'abantu bahagarariye Amerika mu bihugu 48 bya Afrika twahiboneye imico myiza, ubugwaneza n'urukundo by'agatangaza. Twizeye rwose ko muzisubiraho ku buryo mubona Afrika n'abaturage bayo uko iri kandi ko muzemera uruhare rukomeye abanyafurika n'abaturage babirabura ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize kandi bakomeje kugira mu gihugu cyacu no mu mateka yacu, no kubona ibindi byose bitazahwema guhuza Afrika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko rero ku cyumweru gishize President Trump yavuze ko nta bantu yanga, yabwiye abanyamakuru ati ntavangura moko rindi mo rwose.
Muri Afrika kandi President w'igihugu cya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yatangaje ko igihugu ciwe kizogirisha amatora mu mezi ari hagati yane cyangwa atanu. Azoba abaye amatora ya mbere kuva umutegetsi yatwaye Zimbabwe mu kiringo kirekire cyane Robert Mugabe akuwe ku butegetsi. Ivyo Mnangagwa yavyemeye ku munsi wa gatatu mu rugendo yagize mu gihugu kibanyi cya Mozambique. Ivyo bitangazwa n'ikinyamakuru cya Leta Herald. Perezida Mnangagwa avuga ko gushira imbere amahoro ariyo ntumbero afise. Yemeye ko amatora yimirije azorangwa n'ubwigenge kandi azogenda neza. Yabitegekanijwe ko amatora aba mu kwezi kw'indwi canke mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka. Ku ndwaro ya Mugabe, amatora muri Zimbabwe yaranzwe n'ubusuma, uruhagarara n'ubwicanyi. Ku yindi nkuru ijanye na Afrika kandi, umuryango w'ibihugu by'Iburaya warahagaritse ku munsi wa gatatu umugambi ukomeye ujejwe kubungabunga amazi mu gihugu cya Kenya. Iyo ngingo yafashwe nyuma y'uko kwimura abantu ku nguvu mu karere uwo mugambi wari utegekanijwe kurangurirwamwo bivuye mu bwicanyi mu ndwi iheze. Uwo mugambi ukubungabunga amazi w'agaciro k'imiliyoni 38 y'amadolari wahagaritswe nyuma y'uko umwe mu bantu bo mu bwoko bw'abasengwe baba muri ako karere umugambi rutegekanijwe kurangurirwamo yishwe ku munsi wa kabiri. Abo bantu baba muri ako karere babonwa na Leta y'igihugu cya Kenya ko batarekuriwe kuhaba n'amategeko, baragwanije utwigoro two kubimura ku butaka babona ko ari ubw'abakurambere babo. Umugambi w'umuryango w'ibihugu by'Iburayi ugenewe kubungabunga ibice birimo amashamba mu mitumba ihanamye mu burengero bwa Kenya bifise uruhara rukomeye ku bijyanye n'amazi. Ambasaderi w'umuryango w'ibihugu by'Iburayi muri Kenya Stefano De Jacques yatangaje ko umuntu yishwe mu baba muri ako karere yishwe naho bari bagabishije Leta ya Kenya kudakoresha ingufu ku bantu ataco bagira bahaba. Amenyesha ko aricyo gituma bafashe ingingo yo guhagarika gufasha umugambi wo kubungabunga amazi bariko bakorana ko na Leta ya Kenya. Umuvugizi wa Leta ya Kenya Eric Kiraite yatangaje ko bazi byerekeye ingingo y'umuryango w'ibihugu by'u Buraya amenyesha kwitohoza ririko riraba ku muntu yishwe ababa mu mitumbi hanamye yo mu karere ko mu burengero bwa Kenya n'abaserukira amashyirahamwe haraniye agateka ka muntu bari bamaze igihe baremera umuryango w'ibihugu by'u Buraya kugira uhagarika umugambi wayo muri ako karere.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mukomeje gutega amatwi amakuru twabateguriye. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch watangaje icyegeranyo cyawo cy'umwaka ku burenganzira bwa muntu ku isi yose. Human Rights Watch iravuga ko abanyapolitiki bashyira imbere urwango n'amareshya mugeni nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa batanga urugero rubi ku isi yose. Irasaba kurwanya bene aya matwara kubera ko ashaka gusimbura demokrasi, ni ukuvuga gukuraho ubutegetsi bwa rubanda bugendera ku mategeko. Human Rights Watch irarega by'umwihariko politiki ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump, yo gukumira abimukira no kubiba amacakubiri mu moko. Ariko irishimira ko imiryango iharanira ubwisanzure bwa rubanda, abanyamakuru, abanyamategeko, abacamanza, ndetse na bamwe mu ntumwa za rubanda bo mu ishyaka rya Trump bahagurukiye kubyamagana. Icyegeranyo cya Human Rights Watch kiragaya kandi uburyo umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe wirengagije politiki ya Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yo gutsemba inzego za demokrasi. Ibyo ni byanditse muri icyo cyegeranyo ntabwo ari byo bivuze. Muri Afrika, Human Rights Watch iravuga impungenge Boko Haram ikomeje gutera muri Afrika y'Uburengerazuba, guhutaza rubanda mu gice kivuga Icyongereza muri Kameruni, n'impagarara zikomeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera kwigizayo amatora ubutitsa. Human Rights Watch ihangayikishijwe kandi n'intambara ikomeje muri Sudani y'Epfo, ariko kandi uyu muryango urashima intambwe nziza muri Gambia no muri Angola, aho abakuru b'ibihugu byombi bari barabaye ibishitsi bageze aho bava ku butegetsi.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yatangaje ko umugambi wiwe werekeye uruhome ku rubibe igihugu kiwe gihana na Mexico utigeze uhinduka kuva umunsi wa mbere awiyumviye. Ivyo Perezida Trump yabitangaje inyuma yo kumuyobozi mukuru w'abakozi bo mu biro vyiwe John Kelly avuze ko Trump atari yanonosoye neza ivyerekeye urwo ruhome igihe yemera ko azogubaka. Perezida Trump mu butumwa ku rubuga Twitter n'umunsi wa kane yongeye kandi avuga ko uruhome ku rubibe Amerika ihana na Mexico uko bizogenda kose ruzohira kurihwa na Mexico. Yamara muri kahise Mexico yatangaje ko ata amafaranga izokwigera itanga ku ruhome urwo ari rwo rwose ku rubibe rwayo na Amerika. Mu ntango zindwi John Kelly yabwiye abashinga amateka ko ivyo Trump yemeye igihe ariko yiyamamaza ku bijanye n'abimukira bitabifatiye ku makuru yari yatohojwe neza. Atangaza ko icyiyumviro ciwe ku vyerekeye uruhome ku rubibe rwose hagati ya Amerika na Mexico cahindutse. Ku vyerekeye kubaka ubwo ruhome hagati ya Amerika na Mexico, John Kerry avuga ko bazoshobora kuronka amafaranga yo kururiha avuye mu gihugu cya Mexico n'atazobavuye muri leta y'ico gihugu.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco arasoza uruzinduko rwe muri Shiri uyu munsi arahava ajya muri Peru. Mbere yo guhaguruka muri Shiri yasomeye misa abantu ibihumbi n'ibihumbi ahitwa Lobitos mu majyaruguru ya Shiri. Bamwe muri abo bantu bari baraye aho hantu ijoro ryose bategereje iyo misa no kubona Papa. Nyuma ya misa Papa Francisco yakiriye abarukotse ubwicanyi bwa leta y'igitugu ya General Augusto Pinochet wategetse Shiri akoze coup d'etat kuva mu 1973 kugera mu 1990. Papa Francisco yageze muri Shiri kuwa mbere mu rugendo rwa gatandatu agiriye ku mugabane wa Amerika y'Epfo mu myaka ine amaze ari umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu kandi mushobora no kudukurikira kuri Facebook VOA radio yacu mu ijambo rimwe, naho kuri internet ni www.radioyacu.voa.com. uburero na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu mezi atatu ari imbere Volkswagen izatangiza uruganda rwo gukora imodoka mu Rwanda n'igishoro cy'amadolari y'abanyamerika miliyoni 20 no kuvuga amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 17 asumte kaboye duteguriye inkuru
Kwikubitira uruganda rurateganya kuzajya ruteranya imodoka 5,000 mu mwaka umuyobozi wa Volkswagen muri Afrika y'Epfo Thomas Schaffer mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uwa kane yavuze ko uru ruganda rwiteguye gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono na guverinoma y'u Rwanda mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2016 Uyu muyobozi yavuze ko imirimo yabo mu Rwanda bazayikora mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere yasobanuye ko kizaba kirimo gushyiraho ikigo kizakoreramo Volkswagen mu Rwanda. Ikigubu cyamaze gushyirwaho cyitwa Volkswagen Mobility Solution Rwanda kizayoborwa n'umunyarwanda. Icyiciro cya kabiri kizaba kigizwe no guteranya imodoka no gushyiraho uburyo bwo kuzisangira ku bantu benshi. Umuyobozi w'uruganda rw'imodoka Volkswagen muri Afrika y'Epfo ari nawe ukuriye ibikorwa by'uru ruganda muri Afrika yose yavuze Uze ko mu kwezi kwa gatanu imodoka yabo ya mbere izaba igiye hanze uyu muyobozi wa Volkswagen avuga ko mu Rwanda bazahageza ubundi buryo bwo gusangira imodoka ni uburyo butari bumenyerewe mu Rwanda uyu muyobozi yasobanuye ko uburyo buzakoreshwa yagize ati hazaba hari uburyo bwo gusangira imodoka buzatangizwa mu cyiciro cyacu cya kabiri buzatangira n'imodoka zigera ku 150 ubu buryo buzakoreshwa ku bantu bafite icyo bahuriyeho nk'ikigo Ministeri ku buryo umuntu akoresha imodoka akayivamo undi akayifata akishyurwa harebwe ku birometero yagenze ubu buryo buzajya bukoreshwa hifashishijwe ikoranabuhanga umuntu ashobora gushyira muri telefoni ari nayo azajya akoresha mu kwishyura ikamufasha gufungura iyo modoka hazaba kandi n'umurongo umuntu yahamagara akabona imodoka ku muntu udafite smartphone umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB Karera Kamanzi avuga ko u Rwanda ruzungukira mu gukora na sosiyete izwi cyane kwisi nka Volkswagen.
So cyambere gukora n'umuntu uzwi kwisi yose ni ikintu cyiza aho utangira. Ariko nabwo bihagije. Tumaze umwaka dukora nabo nabwo ari bose bonye bakoraga inyigo ngo yakozwe natwe RDB. So twabigiyemo mu mibare twakorafashe kugira ngo ibyo bashaka kumenya nabo tugende turebe uburyo twakora iyi proje kugira ngo babone ko hari inyungu ariko natwe n'igihugu tubone ko hari inyungu. So cyambere niyo baje kuzana amafaranga agera kuri miliyoni 20 y'amadolari bajya kugura akazi igera kuri 1,000,000 pezi ya mbere bajya gukora ikintu cya mbere gukora amamodoka mu Rwanda bajya kuzana solution yo gusangira amamodoka bakoresheje ikoranabuhanga ibyo byose ni inyungu udashobora no kugereranyije so twaragiyemo tubona ko inyungu ifatika
inkuru yo kuba abanyarwanda bashobora kugura imodoka nshya batazitumije i Burayi Canada n'ahandi nk'uko byari bisanzwe byakiranywe ibyishimo uyu wabonye n'ijwi rya Amerika areremeza ko guteranyiriza imodoka mu Rwanda fasha ababyifuza kubona imodoka nshya kandi ku giciro kidakanganye
icyo cyemezo turakishimiye cyane kubera yuko imodoka z'abadage ni imodoka abantu bakunda ariko bagatinya kuzigura kubera ko amapiyese yazo ataboneka igihe rero zizaba ziri hano mu gihugu biradushimishije cyane kuko tuzashobora kuzigura ndibaza ko bizaba binahendutse kandi dushobora no kuzibona mu buryo butworoheye ni igisubizo kinini kubera yuko nta kindi na kimwe cyatumaga abantu badashobora kugura izi modoka za Volkswagen zirakunzwe ariko kubera amapiyese yazo n'uburyo bwo kuzibona bitabaga byoroshye ariko ubwo bizatworohera kandi turabyishimiye
ibyo benshi bari bafitiye amatsiko yo kumenya igiciro cy'izi modoka ntibyabonewe igisubizo mu kiganiro n'abanyamakuru umuyobozi wa Volkswagen muri Afrika yavuze ko ibyo igiciro bizamenyekana mu gihe hazaba hatangiye igikorwa cyo kwamamaza ibicuruzwa byabo gusa yavuze ko ibiciro bizaba ari byiza kandi abantu bazabasha kugura imodoka nshyashya Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta urakoze none reka irike na wakwakire kuri uru rubanza rwa Jean-Baptiste Mugimba uregwa ibyaha bya genocide urukiko rukuru rero rwasubukuye uru rubanza ariko Mugimba n'abamwunganira barusabye kutakira ikirego cy'ubushinjacyaha ubushinjacyaha bwo bukavuga ko inzitizi batanze zidafite ishingiro Eric
Inzitizi zisaba urukiko kutakira ikirego ubushinjacyaha buregesha Bwana Jean Baptiste Mugimba ibyaha bya genocide nizo zafashe umwanya munini mu iburanisha rya none. Bwana Mugimba yabwiye urukiko ko hari ingingo eshanu ubushinjacyaha butubahirije mbere yo gutanga ikirego kimurega kandi ko iyo buzubahiriza buba butaragitanze. Ku isonga yabwiye umucamanza ko ikirego cy'ubushinjacyaha kinyuranije n'ingingo ya 29 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu gika cyayo cya gatanu gisobanura ko icyaha ari gatozi. Yasobanuye ko ubushinjacyaha butagaragaza uruhare rwe ku giti cye mu byaha bya genocide urete kumurega bushingiye ku mirimo yakoraga. Aravuga ko umurega bushingiye ku kuba yari umukozi muri Banki Nkuru y'Igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka FDR, bityo ko ngo yari asangiye umugambi wa genocide n'abandi bategetsi. Ashingiye ku rubanza rwa Bwana Runyinya barabwiriza wahoze ari umujyanama wa Perezida Juvenal Habyarimana, Mugimba yavuze ko nawe yaregwaga ashingiye ku mirimo yakoraga aza kugirwa umwere. Uregwa yavuze ko ubushinjacyaha bwirengagije amasezerano u Rwanda rwagiranye n'igihugu cy'Ubuharande cyamwohereje. Ayo masezerano ngo yavugaga ko atashoboraga gukurikiranwa ku kuba yari mu ishyaka FDR kuko ryagiyeho mu buryo bwubahirije amategeko. Yabwiye umucamanza ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyubakiye ku buhamya bw'abatangabuhamya batagombye kuba ari abahamya igihe bigaragara ko nabo bahamijwe ibyaha bya genocide aburana. Umucamanza yamwibukije ko abo batangabuhamya yuko mu rukiko rutari ababaza ku buhamya bwabo yewe rutaranagera n'igihe cyo kubatumiza ngo bamenye niba bemewe cyangwa batemewe. Bwana Mugimba yongeye kubwira urukiko ko ubushinjacyaha mu kumurega bwirengagije ibyemezo ndakuka byafashwe n'inkiko mpuzamahanga ko umuntu adashobora gukurikiranwaho icyaha cya genocide icyarimwe n'icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora genocide. Umucamanza nawe yongeye kumwibutsa ko ibyaha byombi nta wabihamywa ariko bitavanaho ko yabikurikiranwaho. Uregwa aravuga kandi ko inyandiko itanga ikirego cy'ubushinjacyaha yirengagije bikomeye inenge y'imyandikire. Yabwiye urukiko ko nta gikorwa cy'iperereza kigaragaza aho ubushinjacyaha bwahereye bumukurikirana. Uregwa aravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza icyabaye ngo butangire kumukurikirana mu 2011, nyamara ngo mu 2010 nk'uko yabivuze mu rukiko ngo habayeho agatsiko k'abantu bahuriye mu kabari kitwa Panorama bamucurira ibyaha bagamije kumutwarira imitungo irimo amazu mu mujyi wa Kigali. Umucamanza yakunze kwibaza icyaza gufata mu bisobanuro by'uregwa haba mu kumenya niba yatangiye kwiregura cyangwa se niba koko ari mu nzitizi ku kirego kitarasobanurwa ubushinjacyaha. Maitre Gatera Gashabana umwe mu bamwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko buri wese afite uburenganzira ku butabera buboneye bwo kutaryozwa icyaha igihe atari gatozi. Yisunze ingingo z'amategeko, Maitre Gashabana yabwiye urukiko ko ikirego cy'ubushinjacyaha kibumbatiye ugushidikanya ku byaha burega Mugimba maze asaba kugitesha agaciro. Umucamanza yongeye kubaza icyo bashingiraho bavuga iby'igihe ubushinjacyaha butarasobanura ikirego cyabwo. Ubushinjacyaha bwirinze kugira byinshi buvuga kuri izi nzitizi zazamuwe n'uruhande bahanganye. Bwarwikomye ko rutasomye ikirego cyose ngo ruhereho rugira icyo rukivugaho. Bwabwiye urukiko ko butarega Mugimba nk'uwari umuyobozi wa FDR bumurega ibikorwa bukeka ko yakoze kandi bigize ibyaha. Ubushinjacyaha bwavuze ko busanga uregwa atagaragaza inzitizi ahubwo yinjiye mu myiregurire ku byaha bimwe na bimwe ku kirego butarahabwa umwanya wo gusobanura. Ubushinjacyaha buravuga ko nta nenge n'imwe urundi ruhande rutanga igaragaza uburyo bwa ari bwo bwose ikirego cyanditswemo kandi k'ubugenzacyaha bufite inshingano zo kwibwiriza mu gukora iperereza. Bukibaza icyo urukiko rushobora gushingiraho rufata umwanzuro wo kutakira ikirego mu gihe ibyo Mugimba aregwa byose bikubiye muri icyo kirego. Ubushinjacyaha bwo burasanga iby'urundi ruhande rusaba birimo kwivuguruza. Bwasoje busaba kutakira inzitizi za Bwana Mugimba n'abamwunganira rukazemeza ko ari imyiregurire ku byaha bimwe na bimwe maze urubanza rukazakomeza uko bisanzwe. Bwana Mugimba yahoze ari umukozi wa Banki Nkuru y'Igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka FDR. Aregwa ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya genocide. N'icyaha cyo gukora genocide, gushishikariza abandi gukora genocide, ubufatanyacyaha mu gukora genocide, n'icyaha cyo gucura umugambi wa genocide. Ibyaha byose arabihakana. Mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 nibwo ubutabera bw'Ubuholandi bwamwohereje kuburanishirizwa mu butabera bw'u Rwanda. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka nibwo umucamanza azatanga umurongo kuri izi nzitizi, ikirego cy'ubushinjacyaha kikimwa agaciro cyangwa se urubanza rwakomeza uko bisanzwe. Hagati aho Bwana Antoine Muhimu kuri iyi nteko iburanisha yasabye impande zombi kuzitabira iburanisha ziteguye ko kimwe muri byo gishobora kuba. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio ya Amerika Washington DC. Mu Burundi imiryango irenga 336 yo ku mitumba 3 yo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bigira iki ku musaya kuva ku mugoroba weje kuwa gatatu imvura ivanze n'igihuhusi yaguruye ibisakazo by'amazu, impome z'atari make zirasenyuka kubera imyuzure. Inkuru y'umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya.
Inzira tatagurika nyinshi nyine zagira ntabwo turamenye ko zingana. Turi ku mitumba ya Cibitoke, Kagazi na Rusiga, ahaba haba bariko begeranya mu gitondo cy'uno wa kane ibisakazo by'amazu yabo byagurutse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi niyo ntandaro yakangarateta imijyango igera ku majana 369 irimwo. Uno mukenyezi wo ku mutumba Kagazi yahuye n'ibyo byago, yabwiye Ijwi rya Amerika ingene byagenze.
Imvura nkuko bose babibonye twabonye iza ifite umuyaga mwinshi cyane. Hanyuma nkuko mubibona namwebwe amazu yaragurutse, imirima yarapfuye, turaho nyine turateka. Aha ibintu byoronekaye ni inzu yagurutse, amabati yose yarapfuye, imbaho ziravunagurika, ibintu mu nzu biranyagigwa. Bisanzwe bisa nkuko atacu twanuye byarapfuye byinshi rwose.
Imana yarakinze, nta wasize ubuzima muri urwo ruhagarara kwatewe n'iyo mvura ivanze n'igihuhusi. Abana batanu bo ku mutumba Rusiga barakomeretse baguwe ko n'impome z'inzu Irumva Pacifique, n'umwe wo muri abo bana baraye bahatswe.
Imvura yarikiragwa, mama yagiye gusenga, papa nawe yagiye gusenga. Ishiraguruka amatafari atatu gwako.
Umusore Niyongabo Jean Claude niwe yarokoye abo bana bari baguwe ko n'inzu.
Urumva uko byagenze, jewe nari nugamye ahantu iruhande y'inzu y'aba babanyi. Imvura yari imaze kugwa kuko yagwanye umuyaga mwinshi igwana urubura. Je mpagaze rero hanze, ndabona inzu yo ku ruhande ubwa mbere na mbere igikoni kiragurutse. Ntigihagaze ngaho, mbona mushiki w'uwo mwana araje yiruka, yambwira ko bene wabo baguwe n'inzu. Ndiruka hama ndagenda ndabakurayo.
Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bahuye n'ibyo byago bonyene, batagerayo bacira nayo bamira. Abajeje intwaro ku mitumba bavuga ko nabo nyene barengewe n'ayo makuba yarayashikiye abo barongoye. Kanyarigabo Salvatori ni umwe muri abo bajeje intwaro yo hasi.
Gakimbira intwara, inzu zaragurutse ni nyinshi cyane. Na kontoro yasanga zigeze mu nzu 39, ibarabara rimwe. Imvura yari nyinshi cyane, kandi abantu uko bari hose baramerewe nabi cyane, kubera naho twavuga ngo turabahaye indaro ntitworonka aho tubaraza kuko ni benshi cyane. Twasaba rero yuko muri bo bafasha nyene byihutirwa, bakabafasha bakabafasha idusakaje bakabafasha idukoresho two mu nzu kuko byose byaratikiye.
Bamwe mu Banyacibitoke inzu zabo ibisakazo byaguruwe n'umuyaga bariko barasanura mu gitondo cy'uno wa kane, basubiza ku mazu yabo. Bimwe mu bisakazo bitononekaye cyane kugira baronkaho imiryango ibirakitse umusaya. Abanyacibitoke bahuye n'ibyago, nta kindi basaba atari ukugarukirwa ko byihuta, kuko bavuga ko atana kimwe bakuye mu mazu yabo, uri ibikoresho by'abanyeshuri, ivyambarwa, ivyo kwifuka hamwe n'ibifungurwa. Buramatari w'intara ya Cibitoke yumvise ako kamo kabarongoye. Joseph Teriteka yakoresheje inama yihuta mu ntumbero yo gutabariza abaraye bahuye n'ibyago.
Twarabiye hamwe kugira ngo duhanahane ibyiyumviro ku byarabi bishyitse bivanye n'imvura. Imvura yarivanze n'umuyaga. Nyuma twari kumwe n'abajejwe intwaro, dusanga amazu arenga 300 twishikiye kuraba ngene bibeze ko mukuru abibona. Iyo mvura yaronye ibintu bitari bike. Iyo ruhande yaho twarabiye hamwe nk'abasanzwe ari abenegihugu bafashanya mu bintu by'ingorane, kuko kuva na kera abarundanyi barangwa no gufashanya kubyuko nk'abo bantu usanga amazu yabo yarayapomotse. Twumvikanye yuko ari ukuraba ingene abenegihugu baha indaro. Iruhande y'ivyo no kuraba ishobora kuba biratunze imiryango nk'utuntu two gufungura. Turabira hamwe n'ingenzi iruhande yo kuba barafashijwe n'abandi bene gihugu kubaha indaro, nuko turaba ingene turondera bene gihugu ubu intara ya Cibitoke mu kurinda ko twosaba abadukurira ku rwego rw'igihugu. Tuko turi umwanya ngo turondere ibintu byo birabafasha, ko benshi nk'amazu yagiye aguruka amabati yarononekaye. Turaba ukuntu abanyi bene gihugu bashobora kuronka amabati.
Buramatari w'intara ya Cibitoke yanamenyesheje ko byibonekeza ko ata migende itwara amazi y'imvura ishemeye iri mu makara ati amwamwe. Joseph Teriteka avuga ko afadikanije n'abajeje intwaro yo hasi hagiye kuba ihimirizwa byo guca imiserege itwara amazi mu ntumbero yo guhangana n'imyuzure ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi igihugu cy'u Burundi cyarashikirije ibirego sentare y'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Bavuga ko habaye ihonyangwa ry'amategeko mu itogwa ry'uburongoye inama nshingamateka y'uwo muryango. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Nzimana.
Umushikiranganji ajejwe imigabo n'imigambi y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko mu Burundi yemeje ko umuhanuzi wa leta mu bijanye n'amategeko ari na waramutswe ubushikiranganje bw'ubutungane mu gihugu yashikanye birego muri senare y'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku munsi wa gatatu ni kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa mbere 2018 Isabel Ndahayo aratubwira uwo bitwariye n'icyatumye bituri yo senare
umushikiranganje ajejwe ubutungane mu Burundi ari nawe atanzwe ari umuhanuzi mukuru wa leta y'u Burundi mu bijanye no kubahiriza amategeko yashikirije ibirego by'u Burundi muri sentare ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko yitwarira nk'uko bisanzwe biri mu mategeko agenga iyo sentare umunyamabanga mukuru wo muryango asaba iyo sentare ko yuca urubanza yisunze amategeko ku bijanye n'itorwa ry'umukuru w'inama nshingamateka ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko bitisunze amategeko
kuvuye mu shikiranganji amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko aravuga neza inge n'umukuru w'inama nshingamateka w'uyo muryango ashigwaho Isabel Ndahayo avuga ko hawo nyanzo amategeko menshi kuko ngo hari kuba ibisikanya ku butegetsi kandi ngo hari no gukurikizwa ibiharuro by'abashingamateka bategerezwa kwitaba ibikorwa by'iyo nama
amatora y'umukuru w'inama nshingamateka igira kane y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko yo kwigenekerezo rya 19 Kigarama mu mwaka wa 2017 yabaye abashingamateka baserukira ibihugu by'u Burundi na Tanzania atariho bari basohotse ibyo nabyo bikaba bihushanyije n'amategeko ntunganya bikorwa y'iyo nama mu ngingo yayo yerekeye ibipigiri by'abashingamateka basabwa kugira bashobore gutora mu gihe cy'amatora y'umukuru w'inama nshingamateka igira kane w'umuryango w'ibihugu bya Afrika w'ubuseruko ibijyanye no kubisikanya kw'ibihugu kuri icyo kibanza bigeze bitomogwa neza ari nabyo byabaye intandaro yo kutumvikana
uyu mushikiranganje yabwiye abamenyeshamakuru ko aho kumviriza impande zose ahubwo hakoreshejwe igikenye n'inguvu ivyo bica bituma haba matati gushika bataratorerwa inyishu akemeza ko umuti ari kubahiriza amategeko n'uburenganzira butangwa n'ayo mategeko
aho gutanga insiguro zitomoye habaye umusimikano mwinshi wo gukoresha inguvu gutyo ibintu biraheza birushirizaho kuba bibi umugenzo wo gusabikanya no kumvikana kw'ibihugu usanzwe bisungwa mu bikorwa bitandukanye by'inzego n'amashyirahamwe akomoka ku muryango w'ibihugu bya Afrika w'umuseruko ari nawo watumye umuryango urama ni urujyanye no gukurikiza indome zitangurira ibihugu nk'uko bisanzwe bikorwa mu yandi mashyirahamwe mpuzamakungu kandi nta mpari ibyo bigera biterana gato aha ikibazo umuntu wese ashobora kwibaza ni cyatumye haba gukoresha inguvu mu bijyanye n'ayo matora
amatora y'umukuru w'inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabaye kuwa 19 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017 mu gisagara cya Arusha ni mu gihugu cya Tanzania amatora yakozwe abashingamateka b'abarundi bari muri iyo nama nshingamateka hamwe n'abatanzania basohotse naho abatanzania bo bavuye bemera itorwa ry'umunyarwanda Martin Ngoga ku buyobozi bw'iyo nama nshingamateka iyo nama nshingamateka ikanategekanya no gutangura ibikorwa kuwa 22 ukwezi kwa mbere 2018 gushika kuwa 9 ukwezi kwa 2018 i Kampala mu gihugu cy'u Buganda ibikorwa tutazi kwa bashingamateka b'abarundi bazokwitaba kuko umushikiranganje ajirwe ibyinjira by'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko atagize icyo bivuga ko kuko atakibazo cy'abamenyesha makuru na kimwe yishuye i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gatoya turabadusezerageho mureke gusa tubibutse muri make yako abantu bahagarariye Amerika ari ambasaderi mu bihugu 48 bya Afrika bandikiye President Trump bamubwira yuko Afrika atari amazira ntoki amagambo President Trump yaba yaravuze bamusaba ahubwo kwisubiraho kugira ngo abone ubwiza bw'imico yo muri Afrika ubugwa neza n'urukundo n'urugwiro by'agatangaza Afrika n'abanyafrika bafite
Perezida w'igihugu cya Zimbabwe Emerson Mnangagwa yatangaje ko igihugu ciwe kizogirisha amatora mu mezi ari hagati ya 4 n'5 azoba abaye amatora ya mbere kuva umutegetsi yatwaye Zimbabwe mu kingo kirekire Robert Mugabe akuwe ku butegetsi
Human Rights Watch iramagana politiki ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gukumira by'umukira no kubiba amacakubiri mu moko ibirego Perezida Trump ahakana
Amakuru rero nibiganiro twa twafitiye kuri isahani bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika dushini engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Arimaskara yadufashije kwegeranya ibiganiro vyo kuri isaha amakuru mwashikijwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi murakarama.